isaha zitandatu n'iminota 25.
Ndabaramutse n'ugenda bahe nikaze mu makuru yo kuri no wa gatandatu hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ikiraro cy'uruzi gikoma kiri ku ibarabara rikuru nomero 9 hari ryo Bujumbura bubanza kiragira miwe n'ibomoka ry'inkombe muri quartier kinene ya kabiri yahitwa Ceceni muri zone ya Musaga. Naho ibikorwa byo gukora ikimanga cabomoye ibarabara mutaga riri muri iryo quartier vyarahagaze. Muri komine Giheta intara ya Gitega ihinguriro ry'amavuta yivoka ryarugaye imvo. Ni murano makuru makuru ajanye n'inkino kuri no wa gatandatu no hatangura igice cya kabiri ciganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mpira w'amaguru gitiriwe Premier League. Ido ni mu kanya mwinga bw'ivyuma ha ya Alphonse Kubwimana kuri mikono ya Honora Muco sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Amakuru yahere mu bijanye n'idukikije ibikorwa byo gukora ikimanga cabomoye ibarabara mutaga muri quartier kinene ya kabiri yahitwa Ceceni muri zone ya Musaga gisagara ca Bujumbura vyarahagaze. Abanyagihugu bahaba bavuga ko ihagarikwa ry'ivyo bikorwa ryatumye ibintu vyononekara harimo n'inzu zabomotse, bagasaba ko subira gutangura ibikorwa byo kuzibica kimanga hamwe no gucinzira kugira amazi ntabandanye kubasenyurira amazu. Ntubaza Jean Marie Mayonga
ugeze muri cyo kibanza kiri muri quartier kinanira hategerezwa gukorerwa ibikorwa byo kuzibira ikimanga no gucira inzira amazi ava mu cyo bitandukanye vya quartier kinanira kugira ngo yisuke mu ruzi Kanyosha wasanga atabikorwa biriko biraharangurirwa. Icyo kibanza kikaba kuri uno munsi gikikujwe n'amabati. Ikibonekeza nuko hasuswe ivu rivanze n'amabuye, abanyagihugu bakavuga yuko amazu atari make amaze kubagwa kuko ibikorwa bitabandanije
haje ahantu batanguye kuhakora. Twebwe twabona bakora tukagira ngo bakora kugira ba mare munyuma rero wahatanguye namba batamuhembe namba byagenze gute acara hareka uko imvura iguye haruzura bimwe bicino ibindi bikamanukiyo o imvura je witaye amaguru hasi njambyuka nkicara aho hanze nkameruko
hahora haca amazi hanyuma rero amazi yashye abameshi ikinyo kiramanyagurika batanguye kuhakora baci bahagaritse kuhakora imvura yitasuye rero yashye ihitana ngaha mu gasoko ko muri Ceceni ya amazi yahora yashye hamwe mariko barubaka bahagarikije niyo yashye yaje kubomagura amazi yo ngaha muri karti muramana ko inzu zabo magurite n'imvura yaguye mu ijoro muri yindi wasubiye kujyama
turabona ko ibikorwa byari byatanguye barakora mugabo bivanye n'ukuntu bakoze bagateba kuhaheza barameze nk'abazibira ujya mu furege nyene kujya kuntu batsindagiye na ryavu amazi yace yabura inzira aguma amanukanamwe kugira ngo abandanye iyo yahoraje uvuga rero amazi aturuka mu kinanira ruguru acaza gaca yuzura hajya mu ibarabara gacashwara ngaha mu ibarabara kwa kagasoko ni kuvuga ngaha anyi yo haguye imvura nyinshi nta muntu n'umwe asubira gusohoka urabona namazi ko ngaho yabomaguritse.
Abanyagihugu bagasaba yuko bogarukirwa kugira ngo ibikorwa byo gucira inzira amazi ahora batera yuko vyobandanya
gusaba yuko leta nabagira neza borabico bodufasha kugira ngo sotene baga abantu bariko barubaka kija kinogo bacubaka igihe
cyo twasaba rero nuko boza bakahakora kugira ngo natwe ntidutwagwe twasaba ko leta nabagira neza bogira ico basho bakoze kugira ngo natwe badukingira.
Abajeje intwaro ntabatashimye kugira ico batubwiye kuri mikoro zacu bakabatubwiye yuko ibikorwa vyobandanya kugira ngo ayo mazi ntagumabangamira abanyagihugu basanzwe babo muri Ceceni.
Tugushimire Jean Marie Mayonga tukivuga ibijanye n'ibidukikije. Kiraro cy'uruzi gikoma kiri ku ibarabara hari kuri nomero 9 ayige Bujumbura bubanza kiragira mu n'ibomoka ry'inkombe amabuye yarashigikiye inkombe z'ugo ruzi aherereye ico kiraro zikaba zarasenyukiye mu ruzi. Abanyagihugu barangura imirimo hafi y'ico kiraro bavuga ko uko imvura igwa ari nako inkombe z'ugo ruzi zisenyuka bagasaba leta gusana ico kiraro amazi atarenga inkombe. Inkuru tubaza Charles Makoto.
Hada kozo vuba ibintu bironekara gose nabantu duca tugira ingoma
aho n'umunyagihugu atagata kamba ngo hagarukigwe niko kiraco kuruzi gikoma inkombe zibandanya gusenyuka gice cyo hepfo aho ruzi gikoma rugabura umutumba wa Rubirizi muri zone Rubirizi komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura na quartier Carama ya mbere yo muri zone Kinama komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Impome zubakishijwe amabuye zarasenyuke mu ruzi haramabuye yaratekeye mu vyuma bita gabio bitasenyukiye mu ruzi ivyuma bigaragara nivyo bisigaye biboneka aho birereta ku nkombe. Uno munyagihugu agira ati bikorwa byo gusanura ico kiraro byakozwe muri kahese ntivyaramye
bwo naho bakoze ntivyatevye cyane turavye yindi mvura yasubiye kugwa iyivubanye niyi nayo nayo yaciye usubira kandi irabibomagura kandi
kuri ico kiraro hanubazwe umugendo uvomera imirima y'imiceri aho fatanirijwe n'uruzi gikoma hati migaga uno munyagihugu ati uyo mugende usambutse n'ubuzima bwabo buzoba buhungabanye
ndirabona ururuzi ni nago rudufasha mu bijanye no kubaho kuko uruzi nigo dukuramo amazi muri SRD anyoesha duherenganye naha mu buhinyuza mushika mu kinyankonge tuyarahurira nganye ne kuri gikoma umbe rero rubomotse ngaho n'abanyagihugu inzara yo twice
uno munyagihugu nabagira ati leta nkuko yama yabikoze yobagarukira ko mu maguru masha kuko icyo kiraro ari kirumara mu buzima bwabo bwa minsi yose
twetwe utera kamo leta ko yoza gukora nkuko yahora ikora nkuko yarisanzwe ikora ikazi karaba iki kiraro kuko urabona kirageramiwe
bavuga ko ibyo bidakozwe imirimo irangurirwa kwibarabara rikuri nimero 9 rihuza igisagara cha Bujumbura ko muni mutimbuzi n'intara ya Bubanza ishobora guhagarara
Tugushimire Charles Makoto mustanire wa komine Mutimbuzi nawe nyene havuga ko ibiraro bitandukanye biri ku nzuzi dica muri iyo komine bigeramiwe ndetse ngo hakaba n'ibyamaze gusiduka amenyesha ko biva ku mvura nyinshi imadi misigwa ituma huzura zigatwara inkombe hafi y'ibiraro n'inkingi zishigikiye ibyo biraro butoyi Simeon amenyesha kuri ujanuruzo rw'abantu n'ibintu guhagaze mu bice bimwe bimwe tumukurikira
ibiraro bitari bike bikunze muri kumwe na Mutimbuzi birageramiwe muri kiyo gihe n'inzuzi ziko ziruzura muri ibihe by'imvura kiraro cya mbere cyakorote ikiraro gihuza zone ya Maramvya na Nyakarye na zone ya Bukerere aho icyo cyaramaze gukoroka aragica ko imiduga ubu ntibigikunda numva ko cyahagaritse kubijya n'uruza imigenderanire bwari y'abanyagihugu ba muri ubwo burere bubiri hari n'ikiraro kiri kubarabara rikuru rijya Ibubanza ikiraro cy'ukuruzi bita Burago icyo kiraro kirageramiwe kuko inkingi zacu zirageramiwe kuko ibyo bita amagabiyo akingira izo nkingi yamaze gutwarwa n'uruzi gukura icyo bituma no mu kaburimbo hejuru y'ikiraro hatanguye kwigaragaza imigaga ku buryo miduga inyura muri iryo barabara ibanda ku ruhande rw'epfo ama hakaba n'ikiraro cya gikoma turumva ko nacyo nyine inkingi zacu zoba zitanguye kunyiganga kugira imigaga iturutse gukura nyine itegwa n'imvura nyinshi mu kino ama hari n'ikindi kiraro gitoya ubwo ruzi rwa Murago nyine gihuza imitumba ya Rubirizi n'umutumba wa Nyabunyege kiriho gacho cyaramaze gusambuka ubu nta muduga ikantane nta n'amamoto amapikipiki cyangwa amakinga ashobora kuhaca n'abantu b'amaguru ni kibazo kugira bahace
isanganiro
kwisaha zitandatu minota mirongo itatu n'itatu amakuru tubandaniza mu bijyanye n'umutekano tuzundwi tw'idandarizo twubatse mu mbaho twarahiye nk'igihe c'isaha umunani z'ijoro zo kuri uyu wa gatandatu ku murwa mukuru w'ikomine ya Rutana izo kiyosike zakoregwamwo amatelefone ngendanwa yapfuye amaradiyo n'amasaha ibyahiye biratokombera mu gipolisi bavuga ko umuriro wazananye mu gakiyosike kamwe muri utwo nayo igitigirisha ibyahahiriye kikaba kitaramenyekana igipolisi ngo cagerageje gufasha kuzimya ariko ntivyoroha kuko imodoka kizimyamoto yo mu Rutana iri gukoreshwa Ibujumbura amatohoza nayo ngo akaba yatanguye ihinguriro ry'amavuta y'ivoka riri mu komine Gete intara ya Gitega ryarugaye bitumwe n'uko amavuta ryahinguye angana n'amatoni 40 atarangugwa urirongoye avuga ko abarundi bataramenya akamaro k'ayo mavuta kuyashora hanze naho ngo bikaba bisaba uburyo bwinshi bw'urugendo kudu transport mu Gifaransa abakozi 50 rero biryo hinguriro ngo akaba baciye babura akazi inkuru tubaza jira nibigira
kubwo urongoye iryo hinguriro ry'amavuta y'amavoka y'imurayi muri komine Giheta intara ya Gitega na wakaba ari umuzungu ava mu gihugu c'Ubutaliyano yitwa Renato uyu mwaka w'ibihumbi 2019 warangiye iryo hinguriro ryugaye kuko ngo ryakoze iminsi 9 gusa muri uwo mwaka wose icyabitumye ngo nuko amavuta yagiye arahingurwa ataragugwa aya yataragugwa gushika ubu akabangana n'amatoni 40 ari mu bikono binini binini by'ivyuma. Kubwiwe abarundi bake cyane ngo nibo bayagura kuko ari bo bazi akamaro kayo kandi bafise n'uburyo bwo kuyagura. Iritiro rimwe ryayo mavuta rikaba rigugwa amahiri 2023 ayashoye mu bihugu by'Iburayi ngo yogugwa cyane, ariko ngo uburyo bwo kuyashikana yo ngo ni bunini gose. Ikontenere imwe ijamwo amatoni 10 ngo ishika i Dar es Salaam canke muri Kenya ku mahera 3000 y'amadolari y'Abanyamerika, igaca ivaho igashika Iburayi ku madolari 1000 y'Abanyamerika. Ikindi catumye iryo hinguriro rihagarika akazi, ariko Renato avuga ko ari gito cyane ngo ni icyuma cy'imashini imwe muzikoreshwa cyapfuye. Abahombeye n'abakozi 50 ubiryo hinguriro ubu bicaye muhira batagihembwa. Ariko kandi amavoka yaciye aboneka ari menshi ku masoko atandukanye yo muri komini Giheta no mu gisagara cya Gitega, kandi ku giciro gito. Igitega Jane Bigira ku bwa radio Isanganiro.
Tugushimire Jirani Bigira mu gisata cy'amagara y'abantu. Abantu 157 nibo ikigwa NSS mu ntara Kirundo citaho bagenda n'umugira wa sida kiho kirafasha mu kino gihe. Muri bo 95 n'abantu bafise imyaka iri hagati munsi y'umwaka umwe na 18. Abo bana ngo bafise ibibazo nko kubura ingene biga bagakumirwa mu kibano aho nibisiga ibyabo bitwagwa n'abandi. Byavuzwe n'ujejwe gukurikirana imibereho y'abagenda mu gira wa sida mu kigo NSS kuri wa gatanu mu gihe bari kwarifurizanya Noel nziza. Inkuru tubaza Abraham Safari.
Igitigiri cy'abagendana ingwara y'umugera wa sida bafashwa n'ikigo NSS mu ntara ya Kirundo kingana n'igihumbi n'ijana 157. Muri bo ngo 143 n'abigitsina gore, nabo 414 n'abigitsina gabo. Nkuko umufasoni Florida Muhongayire ajejwe ivy'imibereho y'abagendana umugera wa sida mu ishyirahamwe NSS abivuga. Arongera kandi akamenyesha ko muri ico gitigiri harimwo abana bashika 95 bari hagati y'umwaka umwe canke utaranashika gushika ku myaka 18. Uwo mukenyezi hamenyesha ko zimwe mu ngorane abo bana bahura nazo ngo nuko benshi babura abarihira amashure, bakananirwa n'imiti ya minsi yose, bakabura ibyo bafungura bikwiye, bagakumirwa mu bandi bana bo mu kibano canke naho bagatwagwa ibisigi by'ababyeyi babo. Aha akaba yasavye ko abajejwe intwaro bafasha cyane kugira ngo ibyo bibondo ntibinyagwe ibyabo mu gihe ababyeyi babo baba batakiriho. Waserukiye abana bagendana umugira wa sida mu ntara ya Kirundo arashima ingene ikigo INSS kibitaho, ariko agasaba ko bafatwa mu mugongo kugira ngo nabo nyene biteze imbere kuko muri bo hariho abariko barashika mu bigero. Nawe ubuserukira ununani rwo bagendana umugera wa sida mu ntara ya Kirundo asaba ko atabo kwikomira canke ngo bakumigwe n'abandi ngo nuko bagendana iyo ngwara y'umugera wa sida. Ahanura abo bana ko nyabuna bofata imiti neza kuko ataraho bashobora kugira ibibazo vyobazanira izindi ngorane canke n'urupfu. Hanyuma kandi agasaba ko bokwiga amashure kugira ngo batere imbere. Yarasavye kandi n'abagira neza ko bofasha abo bana kugira ngo bige amashure kuko kazoza kabo atawundi karaba atari bo nyene ahanini. Amwomenya ko kuyo wa gatanu kumuhingamo ariho ikigo INSS cari kiramutse cifuriza umunsi mukuru wa Noheli abana bagendana umugira wa sida bo mu ntara ya Kirundo hamwe n'abavyeyi babo mu kubafungurira no mu kubaha ivyo banywa. Mu Kirundo, Abraham Safari kubwira radio Isanganiro.
Tugushimire Abraham Safari. Turangiriza makuru avugwa mu bijanye n'inkino. Kuri uno wa gatandatu niho hatangura igice cya kabiri ciganwa ryo mu cicaro cya mbere mu mupira w'amaguru gitiriwe Primus League. Mushinga mateka Denina Kokarera arongoye uyu mugwi wa Musongati warangije igice cya mbere mu kibanza cya kabiri. Avuga ko biteguye neza kugira basubire mu kibanza cya mbere. Nayo Arnaud Ndayishimiye umumenyereza w'umugwi wa Lelier uri mu kibanza gishyira cya nyuma amenyesha ko barondeye abakinnyi bashasha kugira ntibazokorokere mu cicaro cya kabiri. Idonido na Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Inyuma y'ukwezi n'imisi 10 imigwi ikina iganwa ryo mu cicaro cya mbere iri mu karuhuko. Kuri uno wa gatandatu niho haza gutangura igice cya kabiri cy'iryo higanwa. Umushinga amateka Denis Karera arongoye umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega amenyesha ko biteguriye neza ico gice kigira kabiri mu gutunganya inkino zitandukanye za kivandimwe.
Kwebwe mu mugwi wa Musongati twiteguye neza. Faze are imaze guhera twaratanze akaruhuko kindwi imwe kuko arashoboye gukora n'inkino za kivandimwe kugira ngo umuntu agume akarihiriza ubumenyi n'ubuhinga abakinyi, ndetse twarashoboye no kurondera abandi bakinyi baza gufasha mu ntumbero ya yindi yokugira ngo umugwa musongati wa maneja zina jawo ja kera umugwi utinyitse mu gihugu
uwaramusa umugwa musongati FC amenyesha ko ivyo vyose babikoze kugira ngo uwo mugwi usubire mu kibanza ca mbere cy'iryo higanwa
kwisuganije kugira ngo tusubire mu kibanza cyacu ca mbere kandi turiko turabiraba turabona yuko bishoboka tukaba turiko turitegura bikwiye kugira ngo vyukuri dusubire mu kibanza ca mbere.
Arnaud Ndayishimiye umumenyereza w'umugwa Lerier uri mu bibanza vya nyuma avuga ko nabo nyene biteguye neza mu kurondera abandi bakinyi bashasha kugira ngo uwo mugwi ntuzukoroke mu cicaro ca kabiri.
Korakoze cyane muri Treve ya preparation phase retour. Cyo twiteze ni guteza imbere umugwi ive muri ayo manota ifise. Abakinyi bashasha twazanye arabandi twahaye promotion abiwacu.
Mu nkino zitegekanije zo kugurura ico gice ca kabiri cy'iryo higanwa rya Primus League Burundi mukanya igihe cy'isahindwi ku kibuga cyitiriwe Intwari umugwi wa Abuja City uza kwakira umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega. Kuri ico kibuga nyene igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo umugwi w'igipolisi wa Rukinzo ukaza gutana mu mitwe n'umugwi wa Aigle Noir des Fighters wo mu ntara ya Makamba.
Tugushimire Jean-Marie Viane akabari hano turangirije amakuru tutwabateguriye nshimire mwese mwe muduteza biri nshimire na France kubwimana yatumye amajwi abashikira onira muco nakunde abashikiriza ndabifurize umunsi mwiza wa gatandatu.